Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Radijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe nchuti mwese muduteza matwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku vyerekeye amagara y'abantu. Mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ingwara hari nayo ikiza cerekana ibihara biva ku nkende ico bita mu Kinyarwanda ubushita bw'inkende canke mu Cyongereza monkey pox. Abatabira ke rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya rero turaganira n'umuganga yanonose iyo ngwara adufashe kumenya byinshi kuri yo. Ikaze neza mwese rero kuri Facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Adresse ni radio yacu VOA. Adresse ya Facebook ni radio yacu VOA.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu karere k'ibiyaga binini rero hariko haribonekeza ikiza c'ingwara iva ku nkende canke iyo bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu Cyongereza. Rero abatari bake barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cane urukoba uruhu kandi yandukira. Mu kiganiro rero muri Sanga muri aka kanya twatumiye muganga Berkimas Ntiwayo akorera mu mavuriro ya leta n'ayabigenga mu gisagara ca Bujumbura akabaza kudufasha kumenya byinshi kuri iyi ngwara. Muganga Berkimas, ikaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Ego murakoze cyane kumpikaze no kuntumira muri kino kiganiro.
Murakoze cyane namwe gufata kanya ko kugerageza gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda no kumenya byinshi kuri ingwara. Muganga, mbere ko dutangura reka kumbure twumve amakuru yo muri iyi minsi nyine twagiye turumva kubijanye n'iyi ngwara mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi. Duhere mu Rwanda aho iki kiza bita cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse muri icyo gihugu. Abanyagihugu bakora ubucuruzi njabukambibe mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba batewe impungenge n'uko atangingo zirashigwaho zo kwirinda iki kiza. Mugenzi wacu Gloria Tuyishima araduhiye inkuru tuje tugaruka.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse iki cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasi nko kuri Petite Barriere urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera masaha ya 3 za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ntabwo nari nacyumva neza.
abaturage bakora imirimo itandukanye irimo ibicuruzi ubwikorezi n'indi n'amakuru bafite kuri iki cyorezo
nagara neza ikintu nzo cyabaye muri Kongo ne Ebola niyo nzi icyo cyakugiyemo kakongera na nako mbese
ntacyo narimwe keretse Ebola na COVID n'abindi
ashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari urumva tujya buri munsi twagitahana tutanabizi ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya
nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka
kigira ingamba bagire n'inama baduhe n'ingamba zo kugirute zo kukirinda
hari icyo basaba nyuma yo kumenya amakuru
ibyo ngibyo nge ntago nabimenya koko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyiriraho izindi ngamba nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize mu gushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyatwako nk'uko twabayeho muri COVID nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa bakareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda
kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganeze Oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi
aho dupima tukareba niba n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'umubiri ufite iyo ndwara rero ku mipaka yombi ibyo birimo birakorwa
gusa uyu muyobozi avuga ko bari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda
kizakurikiraho nuko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso kuko bamugeza kwa muganga ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umuntu yari afite ikibazo icyo bakora
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo
ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi umuntu ugiye gusuhuza undi umuntu umaze gufata ku myambaro ye umuntu ugiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya abaryamana bahuje ibitsina abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende umugabane wa Afurika niho umaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu
rakoze cyane Gloria Tuyishime dushikirije iyo nkuru ubu tukaba twumva yuko mu Rwanda buhazwe ko hagwaye abantu babiri reka rero tuje no mu Burundi naho nyene hibonekeza ico kiza c'ingwara y'ibihara by'inkende Dr. Lidwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida yavuze ko byagaragajwe n'ibipimo byakozwe ku bagwayi batatu tugenekereza ya 20 mu kakaro uyu mwaka mu kigo INSP akasaba abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi kwitwararika isuku cyane kugira ngo birinde indwara reka naho nyene mu Burundi twumve inkuru kuri iki kibazo
abo bantu batatu bamaze kumenyekana ko banduye ikiza c'indwara ya karanda hayitwa ibihara by'inkende babiri nabo mu gisagara ca Bujumbura undi nuwo mu ntara y'ubuvuzi ya Isare mu ntara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura Rirare umwe yari yavuye ku bitaro by'umwami Karede mu Kamenge uwa kabiri ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge uwa gatatu nawe yari yavuye mu Itenga aho yivuza ataha umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Lidwine Baradahana amenyesha ko amagara yabo no yifashe neza kandi ko nababana hafi nabo bari ko barakurikiranwa mu gusuzuma ko nabo batoba baranduye igishu z'ibipimo byemeje iyo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kugwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera nabo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi umushikiranganje Redwine Baradahana ashikiriza kwiyondwara ifata abantu n'ibikoko kandi ko ifite ibimenyetso byihariye
ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu misi n'uruherehere ku mubiri rumeneka mu amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza, ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko.
Avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye.
Gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye cyanke gukora ahantu yakoze cyanke ku bikoresho nk'ibyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu cyanke igikoko gifise ako karanda. Guhemeranira ko cyanke gukororanira ko.
Ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura.
Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya SIDA buhamagariye Abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira: gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ibyo by'indwara y'akaranda. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya SIDA buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane n'ako karanda.
Muri iryo tangazo nyene muganga Ridwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu, asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye. Naho biruko abanyagihugu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cyane nk'uko babivuga, kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura.
Ivyoroshe kugira isuku gukaraba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracika kuga ku bwinshi bisigure ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe.
Ubwo ubuzima Abarundi basigaye babahimba n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makarti yose n'amakarti atahorabura amazi abashobora kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine.
Ikindi bavuga ni ikibazo c'abantu benshi bagenda mu mabarabara kubera ikintu ry'uburyo bwo kwiyunguruza bakabona ko kwirinda bikigoye. Basaba leta gutorera umuti ibyo bibazo mu kurinda bene gihugu.
Ngiye kwiyunguruza ntibyoroshe, ntibyoroshe aho washaka kuba baragiranye contact nabo bandi, ni kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru, ni kuvuga baca hose abahura bose mu nzira baranabaramutsa bazanye bakaramukanya, umva n'abahura bose mu rugenda baranduza byose.
Mbwira uwo murwayi ingene yokwirukanga kwa muganga naho hogira aho bavuga ati turiketse wafashwe ingene yoca kwa muganga ngene uwo mushikanayo. Ikibazo ni ukuri gihambaye, ikibazo gihambaye abadutwara kuri guhagurukira bagashyira ineza y'abantu n'abantu bo bato bato imbere.
Iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, aho kwigenekerezo rya cenda ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwigeme w'imyaka 9 byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana. Nk'uko byamenyeshejwe na Venera Nyambikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi, uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri, afise ubushuhe bwinshi n'inkorora. Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Ridwine Baradahana yamenyesheje ko ibipimo byerekana nyekuwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'ingende. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Arakoze cyane Cyerive Ndayishimiye nawe nyene kuri inkuru atushikirije. Tugaruke rero ku mutumire wacu, akaba ari muganga Berkimas Nihebuwayo mu gihugu c'u Burundi. Muganga, twongiye kugushimira gufata akanya kuganira natwe. Ego, izi nkuru mwumvise haba mu Rwanda, mu Burundi, eka no mu karere ka hafi ya Kongo aho iyi ndwara izwi cyane, twumvise yuko ari dukwiye kubifata nk'inkama kuko amakuru yerekeye iyi ndwara arakeneye kumenyekana, cyane cyane ko twumvise ko hari n'abataranayimenya muri utwo turere twa Kongo, twa hafi ya Kongo aho iriko iribonekeza cyane mbere no kuva mu mwaka uheze. Turumva yuko hamaze gupfa abantu 1,100,000 barenga. Mbega muganga, iyi ndwara ibyo tumaze kumenya kuri yo bijanye ninge niteye ni ngwara imeze gute muri rusange
ingwara yakaranda kibihara bipfa ku nkende ingwara itwerwa n'umugera nkuko mwabivuze monkeypox mu shongereza akaba ari ingwara yandukira cyane yandukira biciye mu gukorana ko umuntu agukoze kugwaye cyangwa ugwaye agukoze ko cyangwa ugakora ku bikoresho yakoze ko cyangwa bikava ku gikoko cyanduye nk'uko mwamaze kubyumva babishikirije mu shikiranganje w'amagara y'abantu cyangwa gukora haba gukora ku bisebe cyangwa ku maraso y'umugwayi wabyo ibyo bigasigura ko abashakashatsi batubwira ko kugira ngo indwara itangure kuba mu bantu bishoboka ko ari ibikoko bya mbere byayanduye hanyuma biyanduza abantu nk'inkende cyangwa ibikoko nk'imbwa zibana n'abantu n'ibindi hari kandi turabye nko ngaha muri Congo hariho abantu bakunda kwihereza ibikoko byo mu ishyamba bishobora kuba byaranduye bari inyama zazo bagashobora kwandura kandi iyo migera
none ga muganga bimwe mu bintu iri ndwara abantu bashobora kwihitiranya nayo byoba ari nk'ibihe kuko mwebwe mwanonosoye indwara z'uruhu mu ndwara z'urukoba murabona indwara nyinshi cyane zimwe mu ndwara bashobora kugira ngo nijye kwizitiranya ni nk'izihe kugira ngo abantu bamenye ati ibimeze uku irya yindi imeze kuriya
bwa mbere hariho indwara n'ubundi yitwa indwara y'ibihara yari isanzwe izwi mu Gifaransa izwi nka varicelle iterwa n'umugera witwa varicelle vautelle iyo nayo nyene umuntu arama uruherehere isanzwe imenye ifata cyane abana bakiri bato akamuruherehere ku mubiri hanyuma bigafata akanya ariko we kenshi n'ahashuha ntashuha cyane ariko kuri indwara y'ibihara by'inkende umuntu aramuruhere cyane kandi bikamufata umwanya mutonya ibyo bihara kandi bikaza bitangura ari bito bito hanyuma bikaduga hamba bikaba binini bikavamo amazi nyuma bikavamo amashira ariko kandi tukamenyesha ko ibi bihara by'inkende kenshi birajana n'amasumbi abyimba ahantu izosi mu kwaha n'ahandi ku mubiri hanyuma bikabiri kumwe kandi n'uko umuntu agira ubushuhe burenze cyane buduga nko ku bipimo bigera kuri 40 hama umuntu kandi akagira umunaniro urenze akumva umenye ararushe cyane akagira ububabare ku mubiri akagira n'ibindi ariko indwara y'ibihara bisanzwe ni biherehere byama ku mubiri hanyuma bimaze iminsi bikagenda hariho n'izindi ndwara zishobora kugira ibihere bisa nabyo mugabo bidafata umwanya nk'uyu ushobora kuvuga nk'indwara za zona zifata uruhande rumwe ushobora kuvuga nk'indwara zindi zandukira nazo nyene indwara z'urukushi ariko ziratandukanye cyane n'indwara y'ibihere by'inkende ibihano by'inkende ego biratandukanye cyane
birumvikana ko inye umuntu asa n'umenaguritse cyane mu mubiri ubushuhe ni bwinshi kurusha ibihara bisanzwe ni bimwe mu bimenyetso muca mubona iyo mu mwakiriye ego none twumvise yuko ariko harafatwa ingingo zimwe kugira ngo cyane cyane ku rwego rwa leta nka mwebwe mukorana nabo murazibona zimwe mu ngingo mubona ziriko zirafatwa kandi zikwiye kongerezwa no gushimika ko ni nk'izihe mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo bishobore gufasha ni nk'izi
mu ngingo ziriko zirafatwa ahanini hariho ingingo zerekeye abagwaye ubwa mbere ubwabo kuko nibo batuma abandi bandura ubusanzwe ugwaye yategerezwa gushaja ahantu aba ari ukwa wenyene cyo tuvuga mu Gifaransa izorema hama akavugwa agakurikiranwa uwo akava mu bandi bantu niyo ngingo ya mbere ifatwa mu mavuriro atandukanye biteguye kubakira abarwayi kugira ngo bace babafasha babye mu bandi bareke kubandanya banduza abandi hanyuma aho ni kumugwaye kubasigaye nabo bararondera ababanyi abo babana mu nzu kuko nibo baba bageramye bashobora kwandura kurusha abandi ababana n'umuntu agwaye cyangwa igikoko kigwaye akaba ari bakurikiranirwa hagufi igihe cyose hafi y'indwi nka zibiri kugira ngo ibimenyetso bibabonetse ko nabo nyene babafasha hakiri kare ntibanduze abandi ikindi naco ni ku bantu muri rusange ingingo zifatwa kugira isuku gukaraba umwanya muremure kureka kuramukanya kumesura ibyambagwa nk'abantu bava bakora kwa muganga kwambara udupfukamunwa kwambara impuzu zibakingira kugira ngo hageze ko bataha bazikure bazisige ngaho batahe bambaye izo baje bavuyemo muhira ahanini nibiraba umugwaye nibiraba abantu babana n'umugwaye nibirabana n'abantu muri rusange nubwo ingingo zimwe zimwe zitoroshe nko kuba mu mabisi kudakorana ko biragorana ariko kandi birashoboka kuko iyi ndwara nubwo yandukira cyane umuntu ayandura yagiye yakoranye ko umwanya utari mutonya n'umugwaye aba afite iyi ndwara
muganga birumvikana ko uruhara rurahari cyane ku bagwayi cyangwa n'abatarandukizwa biragoye kwirinda abantu mu kibano biragoye kwirinda abantu cyane cyane nk'ubu muri iminsi mwumvise aho abantu bategera amabisi ugasanga ni benshi cyane bari hamwe biragoye cyane none mbega kugira ngo umenye yuko umuntu ashobora kuba yigwaye hari ibindi bimenyetso bishobora kuba byaratangwe imbere y'ibihere bijya ku ruhu rw'umuntu ukumbure ibicurane ugukorora hari ibindi bimenyetso umuntu yatangura kwirinda atangiye kubona umuntu asa n'ubifise kugira ngo avuge ati reka nigigweyo ashobora kuba bifise canke ibihere biza buno nyene y'umuntu agwaye
iyo umuntu agwaye mu bisanzwe haraho agatangura kugira ubushuhe cyane cyane hanyuma akagira wa munaniro nariko ndavuga ubushuhe kumeneka umutwe kugira ububabare mu nyama kugira ububabare mu ngingo kunanirwa cyangwa akabona ya masumbi nariko ndavuga ibihe bikaja kuboneka nk'inyuma y'iminsi itatu cyangwa irenga gatonya byatangiye kugira umuriro imbere icyo gihe rero abantu ibiherere ntibiba biraboneka ku mubiri mugabo umuntu atangiye kugira umuriro mu bisanzwe yategerezwa kwihutira kuja kwa muganga bakamupima basanze afise umucano atuzi ko kugira umuriro mwinshi hariho izindi ndwara hariho za malariya n'iki nazo nyene ziri mu ndwara zica nico gituma duhamagarira abenegihugu kwihutira kuja kwa muganga kugira ngo baherondere ibyo bindi bimenyetso bihava bituma twibaza ko umurwayi uba afite iyo ndwara cyane tugakuramo n'izo zindi ndwara tuzi ko ziri mu zica nk'iza malariya umuntu ashuje cyane gushika ku rugero rwa 40 abashobora kugira n'ibindi bibazo mu mubiri byiza kwihutira kuja kwa muganga kugira bamufashe hakiri kare hariho n'ibindi bimenyetso biza haba ari kubavuga inkorora n'ibyo kubabara mu mihogo cyane gukorora kuko no mu mihogo birashobora kujayo shakabona ibihere biva mu biganza cyangwa mu birenge ibyo ni ibimenyetso bituma dushobora kwibaza ko umurwayi ariko aragira iyo ndwara y'ibihere by'ingenzi
ama turavye muganga kubijanye n'imico kama y'abantu hagati yabo twarabonye indwara zitandukanye za covid amaso y'imbwa zatumye abantu bamenyera kudakorana ko iyo bahuye mbega uwo muco uracabandanya muri iki gihe izingwara ziriko ziravugwa canke navyo nyene ni ibintu bikwiye gukangurirwa abantu kugira ngo bamenye bati gukorana ko muri iki gihe ni mu bihagarike canke ni kintu abantu bakwiye guhagurukira koko bakagihagarika
ego nibaza ko ubwo turiko turavitegereza mu gihe cya COVID nizo abantu bari bamenyeye abandi baramenyerezwa kudakorana ko mu kuramukanya mu kwirinda gufata umwanya hagati n'uwundi bari babimenyeye ariko iyi minsi kiza cingwa cya corona gitariki kivugwa abantu bari bisubiriye muri bya bindi bahoramwo uwo muco wari wibagiwe nico gituma ubushikiranganji buriko burashiramwo inguvu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo abantu basubire bibutswe ko gukorana ko kuramukanya biri mu bituma bishobora kuba kwegera kwandura cyane no gukwiragiza cyane iyi ndwara y'umugera y'ibihara by'inkende.
Murakoze cyane muganga, turaza kugaruka tuvuge byinshi ku bijyanye kumbure n'imiti iriko irakoreshwa. Reka dufata akanya tuje ku mirongo ya telefone, abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine bifuza kubaza ibibazo, gushikiriza ibyiyumviro. Reka ntangurire kuri Serero mu Rwanda. Amahoro neza.
Amahoro cyane, meze mute Oriane?
Turaho, turashima Imana. Namwe?
Natwe tumeze neza, turashima Imana.
Kibazo cyangwa icyiyumviro?
Ndabashimira cyane, mbere na mbere ndabashimira kuri iyo nsananyamatsiko mwatuzaniye kuri uyu munsi ibijyanye n'amagara ya muntu. Nyine mutubwira kuri ibyo bijyanye n'ubwo bushita bw'inkende, kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ku byo amaze kutubwira nabyumvise. Ariko nagira ngo mbanze mbaze umutumirwa izina kuvuga ngo ubushita bw'inkende rikomoka hehe, byavuye kuki? Mwakunze kubigarukaho kenshi nyine ko ari Ikinyarwanda, ariko wenda no mu Kirundi sindi uko byameze, ariko agenekereje mu byakomotse kuki? Ese ubwo bushita bw'inkende ni irihe tandukaniro rifite ugereranyije na COVID? Kuko COVID hari amabwiriza yari ahari yatangwaga na Minisiteri y'Ubuzima, byaba bitandukanira he na COVID mu buryo bwo kuyirinda? Niyo bitandukanira, niyo rihurira. Ikindi kibazo cya gatatu nagira ngo nsobanuze, ese umuntu icyo cyorezo cyangwa iyo ndwara imwica ku kihe kigero byagenze gute? Yananiwe kwivuza, umuntu yivuje kwivuza yivuje bigeze ku kihe kigero, cyangwa se iyo ndwara niyo yatangiriye ku isi, niyo yatangiriye ku isi kugira ngo abashe kubona yuko yaba ari indwara yandura cyane, byakomotse ku kintu byatangiye bitabibwiwe n'iki? Murakoze cyane,
turagushimiye Serero. Ego kumbure muganga, ni ibibazo nka bibiri Serera avuze, cyane cyane ko impamvu twumva yuko yavuye ku nkende, hama udufasha no kumva kumbure ibitandukaniro biri hagati cyane cyane hagati y'indwara na COVID.
Ego murakoze. Mwisanzwe indwara igituma bayise ibihara by'inkende, hari hasanzwe hariho ibihara byafata abantu kuva kera, ariko bisa n'ibyaranduranwe n'imitsi mu myaka ya 1980. Hama iyi ndwara yafashe iri zina kubera ko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 58 barapimye inkende zitari nke, basanga zirafite iyi ndwara y'ibihara, baca baraheza bayita indwara y'ibihara by'inkende. Hama iki gihe no kuvuga yuko mu bikoko bindi bishobora gutuma twandura ibihara uretse y'inkende ariho yavuye, kubera ariho batanguye kwitora mu nkende, nuko umuntu aba abana n'ibyo bikoko canke kuko n'inkende zashobora kwanduza imbwa bibana, hama zigaheza izo mbwa canke izi nkende zikanduza abantu mu bundi buryo.
Ego ama COVID cyane cyane ko twumva ifata mu mahaha canke mu bihimba byo guhemeramwo iyo yo yo bisa niyo canke iyo yo ni ku ruhu gusa.
Ego COVID nizo yarafatira mu bihimba byihemero mu ma mu mahaha mu bihaha ariko no ku rukuba naho nyene yarahafatira hanyuma iyi nayo nizo ibimenyetso bigaragara cyane ni ibizo ku rukoba kwama uruherehere ariko kandi iyo umuntu ariko arasinzikara iyo ariko arasinzikara cyane turabona ko yasinzikaye nayo mahaha ashobora gushikirwa agafatwa hanyuma iyi ndwara ntifata gusa mu rukoba hajemo umuriro no kuvuga yuko n'umubiri wose uba washikiriwe hama hakajamo yakivuje hakiri kare turabona yuko ashobora gushikirwa no mu mutwe y'imigera umugera w'indwara w'ibihara by'inkende urashobora kugenda yatavuka guhirana mu mubiri ukaja mu maraso ukaja mu mutwe ukaja mu mahaha n'ahandi ku mubiri navuga ingene tuyirinda nako nico kimwe no kwirinda COVID gukaraba kureka gukorana ko kwambara udupfukamunwa kureka gukora ku aho umuntu agwaye yakoze canke ibyo yambaye ibyo yajyanyemo n'ibiki ni ukuvuga ingamba zo kwirinda ni nka zimwe co kimwe nizo kuri COVID.
Reka kumbure muganga duhindukire tuvuge gato ku bijanye n'ingene ingwara iri kiravugwa ubu muri iki gihe muri ko mukoresha iyihe miti canke muri ko muvura abagwayi gute iyo babituye.
Ego iyo abagwayi batwituye nibyo hari ibimenyetso bigaragara ari nabyo ahanini dukorera ko kuko gushika ubu nta muti kanoni urabone kuvuga uti uyu ni ukuvura ibihara mugabo ibimenyetso aba afise nimba afise ubushuhe turamuha umuti w'ubushuhe harimo gushuha akareka gushuha nimba afise ububabare turamuha umuti w'ububabare akareka kubabara ariko kandi cyane cyane ku rukoba iyo ibya biherezanye bikameneka bikagira turabavura ku rukoba dukoresheje imiti isanzwe hari yo kuboza koza igiguma hanyuma hariho n'imiti kandi yo kubasiga tubashirako ubundi bwo nuko hariho urucanco abagwayi urucanco rwo gukinga rusa n'urwahagaze rwahora rukinga ibiharago na bivuze rwahagaritswe muri imyaka ya 80 ubwo rucanco barashobora kurutanga rugahabwa abantu rurashobora kubakingira canke n'uwagwaye amaze iminsi yakize nk'inyuma y'indwi zibiri hanyuma akamuha urwa rucanco rugashobora kumufasha rugafasha n'abandi bari muri kominote.
Ego twakira undi munyoni w'ishuri rya Amerika Frederic Salpongo. Frederic uratwumva amahoro neza?
Muraho.
Ego
nkuko mubivuze ni Frederic Salpongo iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Burega. By'ukuri ngende kuri poste mwaduhaye mwatangiye mubaza uti se icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara hari amakuru umwe amuyifiteho by'ukuri amakuru tuyifiteho twarabibonye ko cyane nk'abantu baba kuri za social media ni indwara iteye ubwoba pe iteye ubwoba abantu barayireba ukabona barahabutse ariko ntekereza ko twabonye ko amwe mu mabwiriza yo kugira ngo umuntu ayirinde nk'uko abahanga bakomeza babigarukaho ari ukugira isuku koga kenshi no kwirinda kontagite n'abandi bantu ntekereza ko ubwo abantu benshi twahanganye na COVID tukayitsinda ntekereza ko niriya Imana nibidufashamo tuzayitsinda gusa n'icyorezo ubona ko giteye inkeke gusa ntabwo byoroshye abahanga mu by'ubuzima no kutuba hafi ariko ntekereza neza ko iyi ndwara nk'ijuri ya Amerika mu mwagize neza kutuzanira abaganga bakadusobanurira abahanga n'ukuri iteyeke kandi abantu dukomeze turusheho kwirinda kuko iyi ndwara n'ubushita bw'inkende ntago byoroshye ariko turabizi ko tuzayitsinda.
Ego ni byiza cyane, ni byiza kwizera kandi no ego
ego murakoze namwe ni Frederic Sarupongi ubuga mu karere ka Rulindo umukunzi w'ijuri ya Amerika.
Turagushimye cyane,
murakoze.
Nibyo koko muganga ingwara irateye ubwoba abenshi cyane cyane abamaze kubona amafoto yayo ku mbuga zitandukanye irateye ubwoba. None muganga turumvise mu byo tubyiye ko bisa naho atamuti wayo hari ubuvuzi bwayo buhari ubu no gupfupfa haza imiti yo kuruhu kurukoba nta muti uraboneka wo kwica umugera nyawo wo kunywa batanga canke urahari.
Ego nta muti novuga uhari utangwa kwica umugera, hari iri kwiragerageza ari nk'umuti witwa Tecovivimat, ariko uyu muti nko ngaha muri aka karere no ngaha mu Burundi nturaboneka n'umuti uri mu igeragezwa. Ubundi ariko ni ndwara mu isanzwe muri rusange nubwo ari kiza abantu twavuga ko iri ku rugero runininya ku buryo haboneka abantu benshi cyane bayigwaye, ariko kandi ni indwara inyuma y'indwizi ibiri ibimenyetso byonyine ubwabyo bishobora kwiheza umuntu agakira kandi ata kibazo ageze. Ariko hariho abantu bashobora kugira ibimenyetso bikomeye twavuze abashobora kugira ibibazo byo guhema, bashobora gutakaza ubwenge, hari barashobora kugira n'ibibazo byo ku amaso, kurwara amaso hakajamo uyu mugera, bakashobora no guhuma. Ariko arabaza ikibazo ati umuntu ativuje hakiri kare bigenda gute, mbere no gupfa bagashobora gupfa. Abashobora gupfa mu bihugu bimaze kugaragaramo cyane ku ijana bari hagati ya batatu na batandatu ku ijana bashobora kwicwa n'uwo mugera. Ariko abaduca dusanga bari muri ba bandi ntabana cyane cyane n'ibikarira cyane bashobora kugira indwara yabakariye rwose cyane abasanganwe ibindi bibazo by'uburwayi nka za kanseri cyane izindi ndwara zituma ubwirinzi bw'umubiri bugabanuka cyane ku rugero rwo hejuru.
Ego reka twakire ubundi ni Rix. Rix umunywanyi w'ijwi ry'Amerika muri Kenya. Amahoro neza.
Amahoro.
Uratwumva doze ijwi Rix, tukumve ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndabumva amahese kabazo. Ku bicaye n'icy'umuganga la figuye ari ahantu hatomokewe neza ukuntu bayise ko ari indwara ipfa ku nkende, kandi tuzi yuko kenshi ig'inkende zibana n'abantu mukabo. Twashaka kumenya neza impamvu icyo cyabaye, kontakte yoba yahabaye hagati y'umuntu n'icyo gikoko kugira ngo iyo ndwara ishobore kwitwa uko. Amatumenye n'ukuntu umuntu nimba yo bafashwe niyo ndwara ishobora kumuhitana mu kiringo kingana iki.
Birumvikana, ariko twari twumvise kare yuko ubushakashatsi muganga yatubwiye yuko bwerekanye yuko ari nkende nyinshi zari ziri bugwaye bwa mbere. Muganga kumbure wo kongera ko ibyo wari watubwiye kare babyumve ubwo bushakashatsi bwakozwe mu myaka yahera, hanyuma utubwire ku bijyanye n'ikiringo bigifata kugira ngo kumbure umuntu yitabe Imana byamaze gukomera cyane.
Ego nanavuze ko mu myaka igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'umunani niho kuko burya n'amagara y'ibikoko arakurikiranwa, hari inkende nyinshi zagwaye, hanyuma baragenda barazipima baca baratora uyu mugera w'ibihara by'inkende. Niho havuye iryo zina ry'uko baciye bawitirira izo nkende basanze zigwaye ibyo bihara. Hanyuma kubera inkende zishobora kuvana cyane twazi ko hariho n'izindi ndwara nka gripe zabaye zishobora gutuma indwara ziva mu bikoko hanyuma zigafata abantu kumbure iki kibazo shingene ni ryari umuntu indwara ishobora kwica umuntu bivana niko ndasigura ko bivana n'ingene umurwayi wenyine ubwiwe abameze abahagaze nka malaria twazi ko ishobora kuyirwara mugabo twese si bose ica yica mugabo twazi ko ari abantu iyo bateze kwivuza baheza ikabica indwara rero hariho abagwayi umurwayi ashobora kuyirwara akayimarana ibimenyetso indwi zibiri zose hanyuma agaheza iyo ndwara ikikiza iyo nyene ubwayo atanu muti atari ikindi kintu yafashe ariko hariho abandi iyo batakurikiranwe n'abaganga bagenda kwa muganga indwara ishobora guca iba indwara ikomeye cyane hanyuma bya biherehere kumbure zama ku mubiri bivamo amazi hakajamwo kumbure iyindi migera no kwita amabakteri hanyuma agaca hajamo amashira ashobora kugira icyo twita mu gifaransa septicemie igahava ikimuhitana iyi imigera rero imaze kuduga ikamugashika kumbure mu mahaha icyo twita pneumonie mu gifaransa naho nyine ashobora kugira ikibazo cyo guhema no gupfa agapfa iyo yadoze mu mutwe mu bwonko yagwiriye mu maraso naho nyine ikibazo nako ndavuga inshingene ishobora gushika ku mu maso akagira uruhumyi cyane cyane ko abantu ikarira cyane ari abo bantu bafise ibindi bibazo by'amagara nk'abafise ama kanseri nk'abarwaye umugera wa sida cyangwa abafise izindi ndwara zikomeye zishobora gutuma uko umubiri wirwanira bigabanuka cyane ku rugero rwo hasi hanyuma iyi ndwara ije rero igashica gusongera isinde abo bantu nibo bari muri iyi migwi by'ibiharuro biri hagati ya bitatu na bitandatu ku ijana aho byagaragaye mu bihugu imaze kugaragaramo imyaka myinshi nibo baheza bagahitanwa n'iyi ndwara
buri muntu biratandukanye urakoze cyane muganga reka tubandanye twakire uwundi Bigirimana amahoro cyane Bigirimana
amahoro
muraho neza
ego turashimira ego gihe kinaba bagutera n'ikijyanye n'indwara y'ibihara bikomoka ku nzondo ndanasaba yuko amaleta yo muri ibihugu bigize akarere ka East African Community bubishyiramo ingufu kugira mu gukumira iyo ndwara kugira ngo birandagate mu karere kuko turabye ku mashusho y'abayirwaye tubonerana indwara babiteye ubwoba cyane
urakoze cyane ego twizere Bigirimana ko akamo kawe kumvizwe n'abayobozi b'akarere urakoze cyane tubibutse ko turi kumwe na muganga Berkimas mu Burundi muganga Berkimas ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara mu Burundi bita ibihara biva ku nkende mu Rwanda naho ubushita bw'inkende bwateye akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri Congo mu Rwanda no mu Burundi tumira mate turagaruka mu kanya muganga bandanya tubwira byinshi kumbura aratubwira n'impanuro kumbura abantu bofata kubijanye n'imfungugwa n'ibindi bintu byinshi bashobora gukora kugira ngo bashobore kwigwanira birinde iyi ngwara
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rural.
Radijwi rya Amerika muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi ni yerekeye amagara y'abantu ni mugihe mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ikiza c'ibihara biva ku nkende canke ico bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu cyongereza abatari bake rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cane urukoba kandi ikandukira cane itarakwiragira mu kibano ni byo tuko turaganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya turiko turagerageza kumenya byinshi by'ingwara ingene umuntu ashobora kuyirinda ibimenyetso vyayo n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bashobore kuyimenya kuko turumva ko benshi mu karere batarayitahura batarayimenya neza muganga Bekimase ntihebu wayo akorera mu mavuriro ya leta mu gihugu cy'u Burundi no mu yabigenga ariko aradufasha kuri iki kibazo muganga Bekimase ntihebu wayo tugaruke tumve ko mbure hoba hariho imfungugwa zishobora gufasha umubiri kwigwanira indwara nkizi ushobora kuduhanura muganga turacyari
ku kabazo no vuga yuko nta mu byo gufungura mu bisanzwe twazi ko bidufasha cyane gukingira umubiri umuntu aronka indya zikwiye indya zirimwo ibikwiye zirimwo ndemamubiri zirimwo ntanganguvu zirimwo sanganyamugaburo iryamirwe yose y'indya izo dufungura ushobora kubironka izo byose aba afise ariko arakuza ingene umubiri wigwanira mugabo ubundi bwobwo nta cumuntu yovuga ati genda ufungure iki kizogukingira kugwara iyo ngwara kiretse ko ku bantu bafungura inyama z'ibikoko biva mu ishyamba bakwiye kwitondera mu guteka bakabiteka bigasha neza ntiba bidahiye kuko ibikoko nabyo birashobora kwanduzanya hanyuma ugasanga umuntu ariye izo nyama z'igikoko canduye agahejeje kandura uwo mugera
muganga hari ikintu dukunze kumva cane ku ngwara za mvuba z'uko ata kintu umuntu yofungura ata kintu umuntu yokoresha mu bintu kama twahora dukoresha kera muri kahise turazi ko basogukuru na basogukuruza banywa ibintu canke bakagira ibintu bikabafasha mbenga ko bari kubera indwara z'ubu zidatahuritse zikaze cyane canke nuko kenshi mu buvuzi haba hataraba ubushakashatsi kugira ngo mushobore kuba aribwo mukorera ko bigenda gute ko atamfungurwa zishobora gufasha indwara z'ubu muri iki gihe
sino bisiguru kuko izo mfungwa zidafasha izo umuntu ajya biramufasha nicyo nariko ndavuga ko umuntu aronse iyo migwe yose y'imfungurwa afungura bishobora kumufasha kwikingira impuze indwara izo arizo zose ariko icyo ntagomba kwinjiramo ni ukubwira abantu ngo ni wanwa ibi ni wagiri ni wagiri imigigwa iyi bizotuma utagwara uba uriko urihenda cyane kumbure ngira ngo abavuza imiti kama ubuvuzi bw'ikirundi barashobora kuba bafise icyo babivuga ko ariko jewe nk'umuganga yize ibitsa la medicine moderne biragoye ko nubwira abantu ati genda gufungura ibi ngabura ibi zitubafasha zibabuze kurwara indwara kanaka nicyo nagomba kwinjiramo kandi nibaza ko tuhapfa gifitira abantu bigatuma kwikingira yibaza ko yikingiye kubera yariye cyangwa yanyoye ikintu bamurangiye mu bijyanye n'ibiterwa kama tuba dusanganywe dufite
hanyuma ku miti kumbure iboneka cyane ku mafarumasi mu mavuriro ubu unyereka arakoreshwa batubyeyi ko hari imiti yo kugushira ku ruhu yo bari nk'iyihe ubu muri komura hanura abantu gukoresha kumbure yaba ari yo gukaraba yo kwiyoga yo bihari isanzwe umuntu ashobora kwandikirwa akaronka kuri farumasi canke yobanza
ihari ijanye n'ingene umuntu yikingira irahari hari isanzwe abantu bakoresha mu kwirinda kwandura mu mafarmasi cyangwa mavuriro irahari abagwayi cyangwa abafise ibibazo bwo kwitura amavuriro cyangwa amafarmasi abegereye kuko sinoja ngango ntange liste ngo uraca ugenda ugura ibi bizogira bizogufasha no bandi ko ndabahenda abantu ngo bahave bareka kuja baritura amavuriro bafate ingingo zo kwivurira iwabo byiza kwitura amavuriro bakitura amafarmasi arabukeneye antiseptike yo gukaraba canke isabune yo gukaraba ivyazobironka mugabo ari ugwaye kuvuga ko azo umuti bamwandikira wogusiga canke wo koza ivyo bihere awuha awandikirwa n'umuganga arabire ingene abameze kuko bose ntibo bafise bimwe kandi bakenera bimwe.
Ego cyane twizere ko akamo kanyu n'abanywanyi bariko barakumva abatwumva kuko nibyo koko muganga ni wakwiye kugupima akakubwira iti iyi ndwara ni iyi iyi ndwara si iyi. Ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi turafise Eugene amahoro cyane. Ego turaho namwe.
Kuvuga ngo ikibazo nabonye kuri ya ndwara y'igihugu bayita monkeypox nabonye ari indwara mbi cyane kubera ko nabonye itekwa kubyimbaga mu mubiri wose haza nk'ibibyimba bityo rero nkaba nk'abaturage batuye mu gace k'ibirwa bigari ko bafite ingamba zikarike mu rwego rwo gukumira iriya ndwara kuko yamutiye ndema yakwira nka covid 19 cyane ko ari indwara yandura abantu bahuye bagize bati urumva byinshi bikomeye bityo nkaba nashishikariza buri muntu wese kuba mu rwanda kuba mu burundi kuba muri kongo buri wese ndagira ko uruhare kugira ngo ikwirakwira ry'iriya ndwara rwose ikumirwe hakiri kare.
Urakoze cyane Eugene guhamagarira abenegihugu uguhagurukira cyane cyane kugatwe kabo guhagurukira iyi ndwara kugira ngo bashobore kwituza. Ndakeka yari Rex nawe nyine yavuze ati izindi ndwara nazo nyine twarazigwanyije birakunda ni nyine nyine birashobora gukunda. Urakoze. Hama muganga tugarutse kuri ingwara nyene ndakeka bari bavuze yuko ishobora gukira mbega ikiraho mu kiringo nka kingahe iyo umuntu ayigwaye akaguma mu nzu akareka kuja ruhande y'abandi akirinda kuyandukiza abandi akaguma mu kibanza ca wenyene yogereranya ko yifashe neza akivura nkuko mu muhanuye ni nk'ikintu kingana gute ashobora kwitega ko yuba yaronse mitende cyangwa yakize.
Oya ntihagire uguma muhira ufise ikimenyetso wese agende kwa muganga. Navuze ko umuntu natora nk'umuti ariko ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu afise ibimenyetso hanyuma niho aheza akagaragara yuko asa n'uwakize iyo ndwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu.
Ego amaze kuronka ubufasha bwanyu akaronka imiti ego birashoboka yuko ashobora gukira. Urakoze cyane muganga. Birumvikana rero yuko mu buvuzi haba mu bitaro bya leta no mu bitaro by'abigenga muriko muragerageza ibishobotse byose kugira ngo mushobore gukingira iyi ndwara. Mbega muri iki gihe ababitura ku ndwara zisanzwe zindi z'uruhu z'urukoba hoho zoba ziriko ziragabanuka muri iki gihe canke nazo nyene zirafise umurindi ziriko muri iki gihe
ingwara zindi zo kurukoba tuvuga ko ziriko ziragabanuka kuko abivuza babandanya baza kwivuza ariko kandi
ntawuvuga ko bari ko baragabanuka kuko tubandanya tubakira nubwo umuntu atorashaka kusasubinya bakaramarojista akavuga ati agako akagereranya n'abahora baza mu minsi ya heriki kitaratangura kuvugwa nibaza ko ibiharuro bidatandukanye cyane izi ndwara zirahari kandi abagwaye abivuza bandanya bivuza kandi dutera kamo ko n'undi wese afise ikibazo nimba ari kimenyetso icyo aricyo cyose abonye ku mubiri wewe yoheza akitura abaganga kuko birashoboka ko bitabiragaragara ngo byerekane neza indwara afise ariko ashikiye umuganga yabinonosoye agaheza agaca amufasha kumenya indwara yariyo no kumuvura karongo ubuvuzi akeneye bumufasha
ababagana akenshi indwara zo ku ruhu bariko barasaba ubufasha n'inkizihe zigihari muri iki gihe
izi ndwara zirahari hari abagira indwara mvuga mu gifaransa z'ama allergi abagira ama allergi hari abagira izindi ndwara zo ku rukoba zindi nk'iziza zona canke mu gifaransa mu kirundi biragorana gusigura marupes abagira indwara twita ama psoriasis abantu bagenda bapfunguka ku mubiri ni byinshi hari n'izindi ndwara z'amamikoze indwara zitari ni nyinshi zigaragara abantu bategerezwa kuza kwivuza babonye izo bimenyetso
muganga urakoze cyane kumva uri butubwire aho abantu bashaka kukwitura cyangwa iyo akanyemero bashaka kukuronka ko ukabafasha muganga Berkimas ni he wayo mu gihugu cy'u Burundi
ego jean sanze n'umuganga avura indwara zo ku rukoba ndakorera ku bitaro byitiriwe umwami umuganga wa Rodoviko Gwagasole clinique prince de Gwagasole ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngakorera no ku bitaro byitiriwe ikiyaga Tanganyika Tanganyika hospital ngakorera kandi no ku ivuriro ryitiriwe maison medicale riri mu Bwiza akanimero bashobora kuntora ko ni nimero 79 599 859 857 reka nsubiremo aka kanimero ya 79 599 859 857
ego cyane muramwumvise rero ni muganga Berkimas Ntiyobuwayo akorera mu mavuriro atandukanye ya leta n'ayigenga mu gisagara ca Bujumbura ashobora kubafasha mbwiza akabazo k'indwara zo ku ruhu ku rukoba cyane cyane muri iki gihe ariko haravugwa iki kiza c'ibihara by'inkende cyangwa bikomoka ku nkende ubushita bw'inkende monkey pox kugira ngo bashobore kubafasha babwira yuko ariyo cyangwa atariyo muyirinde muyinde no kuyandukiza n'abandi rero arakoze cyane muganga kubona yafashe kano kanya ko kuganira natwe ntibiba bisanzwe kugira umuganga afate isaha yose ngo atuganirize biba ari ibintu by'agaciro murakoze cyane turabashimiye
ndabashimiye nanje kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku byerekeye kino kiza
ndashimiye rero n'abaterereye mu kiganiro bashikirije ibibazo n'ibyiyumviro byadutumye tumenya byinshi ku muganga yashoboye kudufashisha reka nshimire n'abari mu bihinga bw'ibyuma nadya taha yamfashije ibindi biganiro murashaka kubironka kuri site yacu ya internet ni radio yacu VOA radio yacu VOA mushaka kuronka ibiganiro bindi muri isanga n'andi makuru ya radio ijwi rya Amerika site yacu ndayibibutse ni wezitatu@ radio yacu VOA@com turi no kuri Facebook na Instagram na X naho nyene murashaka kuronka amakuru yacu kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza amagara meza.
kugirana ubendo dusangira jambo yahuje benshi muri sanga yakose byinshi agasaro Zana yo yakoze jinshi Dususuru kena muzika yakoze jinshi